Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu bigendo vya kino gitondo. Kuri mikro mwikumana Jo Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mamse Diane ahagezweho irya nino ku isi turi atangurira ku mugabane wa Afrika muri Ethiopia. Abaroberi bo mu ntara ya Tigray bavuze jo ku munsi w'Imana ko biteguriye guhagarika intambara hamwe n'umugambi w'amahoro urongowe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Iri tangazo rikuyeho intambamyi yabuza ko haba ibiganiro hagati y'abo baroberi na leta ya Ethiopia. Intambara ibiganiro byo kurangiza intambara igira imara imyaka ibiri rishizwe ahabona mu gihe amakungu yari mu makenga y'imigwano imaze ukwezi yongeye kwaduka. Ariko ntacyo leta ya Ethiopia yashotse ivuga kuri iri tangazo ry'abaroberi bo muri Tigray, ikaba yari yavuze ko nayo yiteguriye ibiganiro atakibanje gusabwa. Umuhari TPLF w'abaroberi muri Tigray gushika ubu wari waranse uruhara rwa Olusegun Obasanjo, intumwa ya bumwe bwa Afrika mu karere k'ihembe rya Afrika. Umuhari TPLF wamwagiriza kuba yegereye ubushikiranganji bwa mbere bwa Ethiopia n'uburongoye Abiy Ahmed. Iri tangazo ryejo ku munsi w'Imana rivuga kandi ko intumwa za TPLF zigizwe n'umuvugizi w'uwo muhari ariwe Getachew Reda hamwe na generale Tsadane Gebretano wo mu gisirikare cya TPLF. Izo ntumwa ari zibiri ziteguye kurungikwa muri ibyo biganiro bidatevye. Ku mugabane wa hanze y'umugabane wa Afrika muri Leta Zunze za Amerika, ejo ku munsi w'Imana haributswe ku nshuro ya 21 abantu bagera ku 300 bahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda 2001. Ibitero byagabwe ku cicaro gikuru cy'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi i Pentagone hano i Washington, i New York hamwe n'ikindi cyabereye muri leta ya Pennsylvania. Obihevyi bakoresheje indege zine za gisivire bica abantu hafi 300. Abategetsi n'imiryango yaburiye ababo muri ibyo bitero barahuriye aho byabereye bibuka ababo. Perezida Joe Biden yashikirije ijambo ku bushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Pentagon aho yari yavuze ko Amerika izokora ibishoboka byose kugira ikingire abanyamerika. Nayo mutambukanye wiwe Jill Biden yagiye muri Pennsylvania kwifatanya n'ababuze ababo na wicegera cya Perezida Kamala Harris aja i New York.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi mu Bwongereza, ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ejo ku Imana niho cyakugwa ku nyubako ya Belma Balmoral muri Scotland, aho yasandabiye ku munsi wa kane kijyanwa mu gisagara cya Edinburgh. Ikiziga ciwe yitwawe muri katedrale yitiriwe umweranda Giles muri ico gisagara cya Edinburgh. Abanyagihugu bazohabwa kajyo ko kumunamira ubwa nyuma inyuma y'imyaka 70 yaramaze ari ku ntebe y'ubwami. Ku munsi wa kabiri kizoca gitwagwa n'indege i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Amaziko yiwe ategekanijwe ku munsi wa mbere ku itariki ya 19 y'uku kwezi kw'icyenda nyene. Azoshingurwa mu itongo ry'i Windsor ni hafi yahashinguwe umugabo wiwe Philippe hari mu kwezi kwa kane umwaka wa 2021. Ibimenyeshamakuru by'Ubushinwa bivuga ko umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihugu yiyamirije ibihano byafatiwe Uburusiya mu rugendo arimwo muri ico gihugu. Iturukanze ry'amakuru rya leta y'Ubushinwa Xinhua ryavuze ko Li Zhangqiu yasabye ko haba ugukorera hamwe hagati y'ibihugu byabo bibiri kugira bagwanye ibihugu byo hanze byivanga mu mikorere y'ibihugu byabo hamwe no kugwanya ibihano bitagira ishingiro. Yabivugiye mu mubonano yagiranye n'abashikinga amateka b'Uburusiya. Mukuru w'inama nshingamateka y'Ubushinwa yarabonanye kandi na Perezida Vladimir Putin arongoye Urusiya. Uyu mutegetsi agendeye Ubushinwa mu gihe muri uku kwezi nyene Perezida Putin na Perezida Xi Jinping y'Ubushinwa bategekanya kuzobonanira mu nama y'ako karere ka Aziya izobera muri Uzbekistan. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere Perezida Xi Jinping akoze hanze y'Ubushinwa kuva hateye umugera wa corona mu ntango za 2020. Ikinyamakuru Jinhua cyavuze ko Uburusiya bwifatanije n'Ubushinwa mu kunegura urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi aherukamwe muri Taiwan, rikaba rizinga Ubushinwa buvuga ko ari ubutaka bwabwo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Bwongereza bwemeza ko Ukraine iriko iratera intambwe iboneka mu kwisubiza uburere butandukanye Uburusiya bwarigaruriye. Ingabo za Ukraine zemeza ko zigaruriye igisagara cya Izium, Uburusiya nabwo bukemeza ko bwavuye muri icyo gisagara ariko buvuga ko bwavuye ku bushake bwabwo. Abasesenguzi batangaza ko ukwisubiza icyo gisagara ari intambwe ikomeye kuri Ukraine kuko biganisha ku kwigarurira inzira y'indarayi Uburusiya bwacishamwo ibikoresho n'ibifungurwa by'abasirikare bayo bamaze amezi arenga atandatu ku rugamba muri Ukraine. Uburere ingwano yakazemwo burimwo akarere ka Donetsk, abasesenguzi bikeka ko Uburusiya bushobora kurungika izindi ngabo muri ako karere.
Alize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza. Aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Uganda ibandanya kwirukana abanyagihugu ba Kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ico gihugu na Uganda. Kuki none abanyagihugu bataje makambi bagashima kuguma ku mipaka?
Kumva ngo barenda kuzamu nkambi ariko njewe bana ntabajanira icyuro kuko ntonabona itike kugira gute abavanira icyuro
kuko yakabanze tabiryo bihari bihagise byo kutubeshaho.
Aba ni bamwe mu banyagihugu ba Kongo bari ku mipaka ihuza icyo gihugu na Uganda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu gihugu cy'u Rwanda urwego rujeje iperereza rwahagaritse umunyagihugu yagereranije igikorwa cya leta cyo kwimura abanyagihugu batandukanye no gukora genocide. Ido ni do hino nkuru na nyene ni mukanyisa se mu hafi ya maradiyo yanyu. Nogere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Nenda bice ku masonga nkitangura mu kanya. Uganda ibandanya kwirukana abanyagihugu ba Kongo bahungiye ku mipaka itandukanye ihuza ibyo bihugu bibiri. Ijwi rya Amerika ryarungitse umenyesha makuru wacu Ignatius Bayizi ku mipaka ya Bunagana na Busanza kuturabira ukicuka cifashe.
Abasaba ubuhungiro barenga 20,000 nibo bamaze kwirukanwa ku mipaka itandukanye hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu cumweru gishize ubwo abashinzwe umutekano wa Uganda batangiye iki gikorwa. Nk'uko umukuru w'inzego zishinzwe umutekano w'akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'akarere ka Rutshuru Shafiki Sekande abitangaza, abasaba ubuhungiro baturuka muri Kongo babaye intandaro y'umutekano mu kuruhande rwa Uganda batangira kwangiriza ibidukikije ndetse no kugira isuku nke. Ati kandi n'amategeko mpuzamahanga ntabwo yemerera impunzi gutura hafi igihugu zihunga. Ati kugeza ubu tumaze gukura ku mipaka itandukanye impunzi irenga 21 zari zituye ku mipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tuzakora iki gikorwa kugeza igihe tuzababanaho bose. Turasaba abayobozi b'inzego z'ibanze gufatanya natwe muri iki gikorwa no kutwereka aho hose impunzi zihishe. Tuzatangira gufata abakira impunzi mu mago yabo ndetse n'abazikodesha amazu. Ibyiza bazibwire gupakira ibyazo zije mu nkambi y'Inyakabande cyangwa zisubire muri Kongo.
igaruke yo Kongo.
Uyu mukuru w'umutekano ngeraho kwa bantu bari bimukiye ku mupaka batazwi na guverinoma ya Uganda, bityo bakaba batarigeze bafatwa nk'impunzi kuko abasaba ubuhunzi nyabo bagomba kuja mu kigo cy'impunzi cya Nyakabande kwiyandikisha. Avuga ko benshi muri aba bahisemo gusubira mu gihugu cyabo hafi na Rukiro, aho leta yabo yashinze inkambi y'abantu bahungira imbere mu gihugu. Icyakora zimwe mu mpunzi zagaragaje ibitekerezo bitandukanye kuco gusubira muri Kongo, haba mu karere kagenzurwa n'abarwanyi ba 23 mu gihe kirimo igisirikare cya leta cyangwa Inyakabande mu nkambi.
None rero ndikumva ngo barenda kuja mu nkambi, ariko njewe abana ntabajane Rucuro kuko ntonabona itike yo kugira gute yabavane Rucuro, ariko Nyakabande ntabona uko wenda naja gukorana umuntu 5,000 ngajane ajana umwe umwe ari kugama ngo n'ubuhungu.
Ubumenyi yabano bagabo bariho abangaba bano bafashe kino gihugu bano yimubwenzuru bano baturage nabo ntabari bayanze, ariko inkoni kuvuga ngo baje ku ngo bakabakubita bakabatoteza nabi kubakoresha uburetwa, none n'abaturage bo no kuvuga ngo ntibaje Nyakabande be bari hano bari kuje guhinga yutwaka twabo just bakaza hano bagahinga bagasubirayo, kuko Nyakabande tabiryo bihari bihagishe byo kutubeshaho. Dushaka tuje Rucuru niyo hari ibiryo byinshi, niyo hariho n'ubufasha bwinshi.
Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana uhana urubibi na Kongo bwana Ismail Ndayambaje avuga ko kuvana impunzi aho hantu babyakiriye neza kuko zimwe muri serivisi nk'isuku zari zidahagije ku bwinshi bw'abantu bari bahasanzwe n'abahunga, kandi akaba ibidukikije byari byatangiye kwangirizwa ku buryo burenze.
Turabashimira cyane kuko rwari umutwaro Bunagana Town Council yikoreye, uburyo twebwe twatekerezaga ngo government imwe ntabwo idutekerezagaho, babaye babishobora bakomeze badufashe gukora isuku ryo muri Bunagana.
Amakuru y'umutekano hakurya y'umupaka mu karere ka Rucuro avuga ko ibintu bikimeze nabi ku buryo inyeshamba za 23 hamwe n'igisirikare cya Congo FRDC begeranye akabareba na ingwe, akabimirwa n'ishobora kongera gutangira igihe cyari cyo cyose. Abategetsi ba Uganda bavuga ko kuva mu mpaka wa Bunagana wafungiwe na guverinoma ya nyuma yo gufatwa n'inyeshamba, abanyekongo benshi ndetse n'abandi bagerageza kugira mu mujyi wa Rucuro ubu bakoresha umujyi muto wa Kitagoma muri Busanza. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Sibahizi urakenuye urwego rujejwe gukora amatohoza mu Rwanda RIB mu mpfunyapfunyo utangaza ko rwataye muri yombi umunyagihugu yitwa Shikama Jean de Dieu yagirije leta gukora genocide. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB niho watangaje aya makuru. Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwira Ijwi rya Amerika ko uru rwego rwa rayi rufashe bwana Shikama Jean de Dieu ukurikiranyweho ibyaha byo gupfobya genocide.
RIB yafashe kandi ifunga Shikama Jean de Dieu ukekwaho ibyaha bibiri aribyo gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gupfobya genocide. Shikama Jean de Dieu yafashwe nyuma yuko akwirakwije amajwi ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikanaga agereranya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'igikorwa cyo kwimura abantu batuye mu midugudu ya Kangoro na Kibiraro byo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Ubafungiye kuri sitasiyo ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Hashize imyaka 5 humvikana ibibazo hagati y'abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe. Umujyi wa Kigali wakomeje gusaba abaturage kwimuka, uvuga ko aho batuye ari mu manegeka ndetse ko bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Shikama Jean de Dieu na bagenzi be bagiye bumvikana kenshi bavuga ko batazimuka mu mitungo yabo badahawe ingurane ikwiye. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuri wa gatandatu nyuma y'amajwi yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho agereranya genocide yakorewe abatutsi n'igikorwa cya leta cyo kubimura mu butaka bwabo.
Uzumva ubu butumwa ndi gutanga wese akazumva ababanye twarapfuye cyangwa turiho cyangwa tutakiriho azamenye ko leta y'u Rwanda yateguye genocide kuri Banyahe. Banyahe bayita manegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwa ibikorwa bikomeye. Twakorewe ivangura na leta y'u Rwanda, ariko si impamya ko ibi bintu ari ibintu biyobowe na Perezida wa Repubulika kubera ko baramubeshya.
Nyuma y'iki gikorwa abayobozi banyuranye bazindukiye mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda basobanura iby'iki kibazo. Madamu Solange Muhirwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igena migambi n'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi yasobanuye ko kugeza ubu mu ngo zirenga 1400 zabaruwe mu bari batuye muri kariya kagari ka Nyarutarama izigera kuri 600 zamaze kwimukira mu nzu zubatswe mu Busanza. Gusa hakomeje kumvikana abaturage bagaragaza ko batifuza kwimukira mu Busanza ahubwo bakwiye guhabwa amafaranga bakajya aho bashaka
bakajya kugwerera inzu y'icyumba kimwe na salo nkanye n'urugero mfite abana batatu nkagira umukozi nkagira n'abavandimwe banjye buri wese arafite umwanya we yararimo mu rugo rwanjye
yewe akaba arambare chambrete chambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu batinyagambura bataryama uko bikwiriye ese umuvandimwe usuye yaryama gute ako kugeza isaha nari mfite amisanzuye njye icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakankira mu byo njye nkeneye bakama amafaranga.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igena migambi n'imitunganyirize y'umujyi yumvikanishije ko bahisemo gutuza abaturage kugira ngo baca akajagari mu miturire y'umujyi.
Iyo wimuye umuntu waruciye mu kajagari ukamuha amafaranga uba ukemuye ikibazo cy'ako gace ako kanya ntabwo uba ukemuye ikibazo cy'imiturire mibi cy'uwo muntu. Niyo mpamvu twatekereje tuti ariko se ubundi uyu muntu twemeye muri ino miturire y'akajagari tukaba tugiye kumuha amafaranga arajya hehe? Ese aya mafaranga tumuhaye muri iyi Kigali yabasha kubona ahantu yakubaka cyangwa yagura inzu cyangwa yagura ikibanza ariko ari ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe cyangwa ubuzima bw'umuryango we mu kaga? Turashaka ko bakomeza bagatura muri Kigali ariko bagatura neza. Niyo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kuba twabubakira.
Iyi gahunda yongeye gushyirwamo ingufu mu gihe muri ibi bihe mu gihugu hatangiye kugwa imvura. Leta ikemeza ko igiye gukomeza gahunda yo kwimira aba baturage. Umuvugizi wa leta wungirije ari mukuru arinda kuri televiziyo imwe ikorera hano mu mujyi wa Kigali yabivuze kuri iki cyumweru.
Kigiye gukorwa n'igisanzwe gikorwa, bamaze imyaka baganira basobanura banabishyize mu bikorwa. Uyu munsi noneho hari amazu yuzuye arenga 600 kugira ngo ashobora kujyamo imiryango yose isigaye hariya niba ntibeshye. Igihe kirageze rero yuko bishyirwa mu bikorwa.
Iyi gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu itatu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Iyi midugudu iri mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali yatangiye mu mwaka w'2017 aho abaturage basabwaga kwimuka bakava mu mazu byavugwaga ko yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abayobozi banyuranye bakomeje kujya gusobanura abo baturage akamaro ko kwimuka bakavaho bitabanya he, ariko kugeza ubu bisa nk'ibyananiranye kuko hakiri imiryango imwe n'imwe ikihatura. Bamwe babashije kwimuka bagiye kumara imyaka ibiri batunzwe mu Busanza ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Abandi barimo Shikama Jean de Dieu wafashwe kuri uyu wa gatandatu bakomeje gutsemba ko batazava mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru ya kino gitondo. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hazoshingurwa i Londres mu Bwongereza kwa mbere w'indwi iza hazoigenekerezo rya 19 no munsi kwa mbere. Ikisiga ciwe kiza kujanwa muri katedrale nkuru ya Ecosse yitiriwe Umweranda Jules aho umuryango uza kumugandarira mu nyuma abatandukanye bakamwunamira. Ikiziga ciwe kizova muri katedrale ejo kwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cerekeza i Londres azoshingurwa na iteka. Kuva muri Ecosse kugera i Londres azoherekezwa n'umukobwa wiwe Anna. Bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwa nyakwigendera Elizabeth wa kabiri. Tubaze mugenzi wacu Nairobi Elo Julikaneza.
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiri uyu munsi bamenye. Azwi nk'icitegererezo c'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icongereza. Yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya yuko azohava umwamikazi. Mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze ibiganiro ku mbonesha kure yavuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze y'umugabane wa Buraya mu gihugu cya Afurika y'Epfo.
Ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi cyane burebure buzobitangira bunitangira inda yacu y'ingoma ihambaye twese dukomokako.
Uwo mwaka nyene yabiranye n'umushyirango wa Philip yavukiye mu gihugu cy'Ubugiriki. Ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa samubyara George wa gatandatu. Yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70. Umwanya yagabishije ku kaga ko gutanga kanuka ibyumviro bya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none. Ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014. n'ibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi yakaba n'umusesanguzi w'izi bwami Richard Fitz Williams.
As head of the Commonwealth, the Queen
Umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari ibyo bavugwa bya kera ni nka kahise kagoye kwiyemeza kuko uyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoloni ku byerekeye umwamikazi bibaza ubwitange bwiwe ku muryango.
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Ubwongereza mu bucuti nabo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe bya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi, akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Ubwongereza rihita gisi. Urupfu rw'umugandwakazi w'icyamamare Diana akabaye akajya kuba murwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwi icakoze aho yagiye icambwi y'igihugu hari mukuri kwinshi.
What I say to you now as your queen and as a grandmother.
Ibyo ndababwiye ubu umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha. Icambere nshaka kubaha Diana ubwanje yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu.
Ubano umuzukuru wiwe mushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane. Igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinnyi w'Irelandi w'umunyamerikakazi Michael Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango uboneka nk'ujyana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima. Ariko hari ibihe bibi biwurindiriye. Umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philip yakozwe ko amatohoza ku migendane yafitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana. Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije by'amacakubiri yafatiye ku rukoba. Urupfu rw'umushikirangoma Philip umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho. Umwamikazi yifashije igandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe. Mukwakenda yemeje umushikiranganji wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro. Umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura byo ku isi, ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'icyo gihugu nk'umufatanyabikorwa mu izitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo. Agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya.
In our lives, Mr. President, we have seen the worst.
Mu buzima bwacu nyakubahwa Perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugumye inyungu z'inyuma y'intambara y'isi.
Mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma.
Ijuki Amerika umwanya nu w'imikino na sport turahera mu Burundi ahiganwa y'u Burundi mupira w'amaguru ejo kwa Mungu ariho ryasozera ibya gatanu mu mahiganwa ya Afrika naho ahuza imigwi mu mamuru yatsinze ibitsindo bitatu ku busa. Izi nkuru zose turazibaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Desire Atungimana.
Umugwi wa Flambeau du Centre kuno w'Imana mu gihugu cya Tanzania niwe wakiniye kubera mu Burundi atakivuga gihari cemerewe kwa kire nkino mpuzamakungu. Muri izo nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye yambere iwabo, uwo mugwi wo mu ntara ya Gitega yawe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa imbere y'umugwi wa Al Ittihad Tripoli wo muri Libya. Urukino rwo gusubiriza rukazobera muri Libya igenekezo rya 18 za kuno kwezi. Urongo uyu mugwi Veneran Kazohera akaba yemereye abakinnyi biwe imiliyoni 30 mu gihe bosezerera uwo mugwi wa Al Ittihad Tripoli. Mu gihe Flambeau du Centre yavyitwayemo neza umugwi wa mamuru wowo ntiworohewe muri Ethiopia. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ukabatsinzwe ibitsindo bitatu ku busa n'umugwi wa Fazil Kanema wo mu gihugu cya Ethiopia. Muri izo nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo biraboneka ko no ku rukino rwo gusubiriza utazoroherwa na rya nawe nyene utegereza gukinira mu gihugu cya Tanzania aho Burundi bwakirira inkino mpuzamakungu. Haraheze imyaka irenga itanu ata mugwi wo mu Burundi urenze intambwe ya mbere mu nkino za Afrika zihuza imigwi. Abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi bamenyesha ko higanwa buri mwaka ritakaza abakinnyi benshi bajya gukina mu bindi bihugu bigatuma imigwi myinshi itakaza inguvu. Bamenyesha ko mu gihe akiranga ubukene mu migwi y'u Burundi bigoye kugumana abakinyi baba ariko bararondegwa n'imigwi y'ifise yo mu karere canke ya Buraya. Buri mwaka abakinyi barenga 10 barava mu Burundi bakaja gukina mu makungu. Iyo migwi rero yari kwirakina inkino za Afrika ntiyabujije ko ihiganwa ribandanya kundwa igira gatanu. Kuruno w'Imana igitega Musonga ati yanganije na Burundi Sport Dynamique ubusa kubundi. Umenyereza wa Burundi Sport Dynamique Jumaine Niyonkuru naho atashobye gutahukana amanota 3 arashima ko urukino rwagenze.
Je nibaza ko twaje kurondera inota rimwe twarironse kuko ugiye gukinira iwabo n'abandi ukuyeyo inota rimwe uba wakoze. Rero twaje kurondera inota rimwe Imana yafashije twarironse. Urabona muri iyi shampiyona uronse inota rimwe uba wakoze uba wagerageje shampiyona yiregeranye amanota yiregeranye umwe wese ariko ararondera amanota kugira ngo aduge. Rero uronse inota rimwe uba wakoze.
Uwo mumenyereza wa Burundi Sport Dynamique amenyesha ko ihiganwa rikiri mu ntango kandi rigoye cyane kuko imigwi nka yose isa n'inganya inguvu. Asaba abarongozi b'umugwi n'abakunzi babo kumuha umwanya bakiyubaka akizera ko mu minsi iri imbere bazobashimisha.
Ihangiro dufite cya mbere ni ukubaka umugwi. Urabona ko umugwi uvuyemo abakinnyi 10 kugira ngo tubirize abandi 10 nacyo bafata ingendo nziza ingendo ishemeye nk'ukuntu umugwi wahura mu shampiyona iheruka n'ibyo ukunda n'ibyo bukonyenye. Abakunzi ba Dynamique n'abarorezi b'umupira mu match zikurikira bagomba babona Dynamique igenda ihinduka iba neza.
Mu zindi nkino zabaye Buja City umugwi w'igisagara cya Bujumbura watsinze Atletico New Oil mu yindi bitsindo 2 ku busa. Rukinzo umugwi y'ipolisi cy'u Burundi watsinze Aigle Noir y'Imakamba bitsindo 2-1. Vitaro yanganije na Top Junior gitsindo 1-0. Olympique Stade Muhinga yatsinze Kayanza United bitsindo 3-1. Message Ngozi nayo yatsinze Tigre Noir igitsindo 1-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Reka Desire Hatungimana ukoreguye mu ngata na Jean-Claude Munyandinda atubwira ageze mu gisata cha sport mu Rwanda.
Ejo ni kwa gatandatu amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'umupira w'amaguru yatangiye urugendo rwayo mu majonjora y'ibanze kuri Stade Huye Butare mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions. Ikipe ya APR FC yakiriye US Monastir yo muri Tunisia. Muri uyu mukino ubanza watangiye saa cyenda zuzuye, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yari ifite umukoro wo gutsinda ikabika impamba ihagije izagenderaho mu mukino wo kwishyura uzabera muri Tunisia ku cyumweru tariki ya 18 y'uku kwezi kwa 9. Ku munota wa 17 APR FC yabonye igitego cyayo gitsinzwe na Yves Mugunga. Iki gitego cy'umutwe ni nacyo cyonyine cyabonetse muri uyu mukino. Ikipe ya US Monastir yabonye igitego mu minota ya nyuma y'umukino, ariko itsinda ry'abasifuzi bari baturutse mu Burundi bavuga ko uwagitsinze yari yaraririye. Ibi byari bigiye gutuma haduka amahane, ariko abashinzwe umutekano barahagoboka. Umutoza Mohamed Adil Eradi n'abasore be ba APR FC bafite inshingano zikomeye zo kurinda iki gitego mu mukino wo kwishyura kugira ngo bashobore gusezerera ikipe ya US Monastir, bazabonereho guhinyuza no gucecekesha bamwe mu bafana b'amakipe ya Bamukeba bavuga ko intsinzi ya APR FC yayihawe n'abasifuzi, ndetse ku rugendo rwayo ruzarangirira muri Tunisia ngo na moteri y'indege izabajyana ikaba itazabona umwanya wo kuzima. Ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na US Monastir izahita iburana na National Arahiriyo mu Misiri mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation. Ikipe ya AS Kigali yahuye na Telecom FC muri Djibouti. Uyu mukino ubanza wabereye muri Djibouti warangiye amakipe anganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera kuri Stade Huye Butare kuri iki cy'umweru. Abayobozi b'ikipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali bemeza ko ikipe yabo ihagaze neza kandi ko yiteguye kugera mu matsinda y'irushanwa, ndetse ikanegukana n'igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Uyu ni umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana.
Twagumanye abakinnyi twari dufite batwaye igikombe cy'amahoro, ndetse twongeramo n'abandi. Ibyo rero ko ari ukwiyubaka mu buryo bw'uko tugomba, nk'uko twabivuze, twifuza yuko tugera mu matsinda ya CAF Confederations Cup, ndetse tugatwara n'igikombe cya shampiyona. Kugeza ubu ngubu navuga ko nta kibazo gihari.
Ikipe izakuramo indi hagati ya AS Kigali na Telecom FC izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya nyuma y'iyi mikino ibanza y'amajonjora y'ibanze mu marushanwa ya Afurika. Hagati muri iki cyumweru twatangiye shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda izakomeza. Imikino izabigeze ku munsi wayo wa gatatu. Ejo kuwa kabiri hazaba imikino ibiri. Ikipe ya Etincelles FC izahura na Sunrise kuri Stade Umuganda y'i Rubavu, naho kuri Stade ya Kigali Nyamirambo Gasogi United ikazakina na Bugesera FC. Umukino wagombaga guhuza APR FC na Police FC warasubitswe. Ejo ndi kuwa gatatu hazaba umukino umwe uzahuza Rayon Sports na Rwamagana kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. AS Kigali yagombaga guhura na Musanze FC, ariko uyu mukino warasubitswe. Imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa gatatu wa shampiyona izaba kuwa kane. Ikipe ya Espoir FC izahura na Mukura Victory Sports kuri Stade Kamarampaka y'i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo Gorilla FC ikazahura na Kiyovu Sports, naho Rutsiro FC ikazakina na Marine FC kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
nshuti mwari muduteze amatwi aniyo duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo cyari biremeshejwe na Jean Diane ni nahazwe dushimire Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu yose mwumvise ku izina ry'abagenzi banje ndabikibano ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turaza kongera mu bindi biganiro.